Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Bakunzi bahado inzamba agatega kawe turabaramukije tubahanikaze muri kino kiganiro wibaziki. Uno munsi tuvuga ku ikena ry'igitoro mu Burundi n'ingaruka ziturutse kuri iryo kena ry'igitoro. Prosper Ndisabira ngenda abashyiriza kino kiganiro kuri hado inzamba agatega kawe kaze. Ikiganiro ni wibaziki kuri hado inzamba agateka kawe. Hamaze iminsi hibonekeza ubukene bw'igitoro ku rugero runini mu gihugu cyose cy'u Burundi. Hari ingaruka zivuye kuri iryo kena ry'igitoro zimaze kwibonekeza aho uherereye. Ni kubera iki icyo kibazo cy'ikena ry'igitoro kidatorega umuti? Twakure cyanke uturungikira ijwi ari audio kuri iyi nomero. Akamenyetso ko guteranya 46 76 92 417 Umujyanyi wa mbere muri kino kiganiro wibaziki ni Nzorubara Stefano ari musigati mu ntara ya Bubanza.
Nireke abantu bafite imitahe kumakomeye n'izi mitahe mu gihugu hanyuma igitoro kibonekamo kandi kidashobora kuboneka mu gihugu kitagira mu butungane. Umuntu wese azanye umutahe bamwiruka akabongera bamutoteza, ibi ni ishobora kuzakunda muri kino gihugu. Mugabo ubundi bwo byogenza uko nyine ingaruka mbere zikina z'igitoro bujyanye zigaruka ku mwene gihugu muto muto. Naho buri umunyagihugu atakunda kwiyunguruza ikubwira ko igitoro cya Kenya hagati kora minti ibiri irashobora guhera ta modoka ubonye mugabo zigira z'amategeko izonye arizo ziguma ziruka mu ibarabara. Ni mu minsi nta minsi myinshi iheze cyane aho bidabwira umukuru w'umuganga w'igihugu yuko mu ntara y'Amakamba niyo hageze agatoro na gakenya gashobora kubonekana aca kuma ku mu murongo zijya imodoka z'umugambwe zose zikaza zikabanza zikanwesha zikuzuza ibindi zigatwara mu mabido. Mugabo babe n'igihugu bagikinara ku munsi ku munsi bivanye n'ubuzi bakora ugasanga ntibashoboye kukironka iki gitoro kubera yakiri ku makomeye ko cyose cyo bituma rero igitoro nubwo kiba gikenye mu gihugu. Niyo mpamvu na leta tacigire sikiza kuyikina igitoro kubera iki, kubera bo babona bagomba birengana itangurane mwihari. Birababaje kubona nk'igitoro uno munsi naho kibonetse ku isoko ya magendo kirutira ibihugu 600,650,000 n'ibara. Umugabo baje kumuradiyo ngo mu gihugu ntiheza ngo ibintu bimeze neza mu gihugu. Umugabo ntibimenye ko umwe muto muto ari we karagira ingorane cyane rwose. Ibi rero mu bindi bihugu biteye imbere ushobora gusanga bafite igitoro kiniga bizoza. Naraye ntangaye mbonye ubutare bwimbiwe burya butari bujyanye bwari nk'ibitaro byinshi iyo bugurishwa ku mugaragaro hanyuma amafaranga akinjira mu kiga cya leta burya ntiyari ko bucyafasha. Ariko ngajya agomba ngire mu mfuko w'umuntu umwe w'umufuka bumwe nakuvuga intwaro CNDD-FDD nishaki yemera ko byananiye gutunganya politiki y'igihugu niko byananiye n'ukuri kose kuko ibi bintu ntibyumvikana. Sawa murakoze.
Munye politike mabarira. Akizimana Lazaro ari ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge.
Namwe murabona yuko ibintu byinshi byarahagaze mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu ntara canke mu bisagara binini binini nka Bujumbura, Gitega, Ngozi, Rumonge, Kayanza n'ahandi henshi. Abantu bakeneye kwiyunguruza ntibakironka ibyo biyunguruza. Abantu bakeneye gushora umwimbo wabo mu masoko yandi ntibaronka ibyo bawujana. Abakozi baja ku buzi benshi basigaye bagenda baterya bahora biyunguruza mu buryo bw'imiduga canke mu buryo bw'amapikipiki. Basigaye bagenda n'amaguru barashika bacerewe. Ibi byose ni bimwe bituma umwimbo ugabanuka, ibintu bigakena ku masoko, ibindi bikazimba. Kandi ibyo byose ni ingaruka mbi ziva kuri cyo ku gukena kw'icyo gitoro. Urumva hirya no hino abanyagihugu afisi imiduga bararira abanyagihugu bakoresha amamoto bararira abanyagihugu bahora biyunguruza nayo mamoto nayo mamodoka bararira abacuruza bacuruza ibintu barangura hirya no hino ntibaronka ibintu babishikanamo iyo babishorera ibyo byose izo ni ingaruka mbi ziva ku ikena ry'icyo gitoro ibintu byinshi urabona yuko byahagaze hariho nk'ibisagara tuzatwumva ngo hahetse amayinga atatu ngo igitoro ngo ari umutsi w'ibuye amastasiyo ngira ngo arenga ijana ari mu gisagara cya Bujumbura akavuga ngo amastasiyo ngo atatu ngo niyo afise igitoro ba abapolisi utayobewe bamenyeye kurya ruswa no kugirira nabo abantu mu kubaka ibiture bagaca babonerwaho bakaja kuza batondesha abantu bacisha imbere ababahaye amafaranga batonze kare bakabura rikarenga ariho bicaye batanaronse abaci mu nyuma bikoze ku mufuko bakaba ariho baca babihabwa
hari ibyo ukora ukaba wihinyuka hari n'ibyo uvuga byo bikaduca umutima munye politike abarira
ikiganiro ni wibaze kuri radio inzamba agateka kawe uno munsi tuvuga ku ikena ry'igitoro mu Burundi n'ingaruka ziturutse kuri iryo kena ry'igitoro twakure cyangwa turungikirijwe ari audio kuri iyi nomero akamenyetso ko guteranya 46 76 92 23 417 twumvirize Ndagijimana Emmanuel ari itaba mu ntara ya Gitega
tarabakije hamakenga meshi ne bintu bitahuritse kuko ni ibura igitoro bitatahuritse tukumaze kwibaza tindeka ko hatanguye kubura isukari ko hatanguye kubura ibintu n'ibi tano n'igitoro cyo kibura kubera iki ubwo ntihaba hari gushaka kuduza igiciro cy'icyo kidandazo tubona yuko hariho igifungo kiba kinyegeje inyuma yabyo kijyanye n'ugomba kukidandaza ugasanga rero hari akagwe gatoyi gashaka kubikamisha ego karimo mu bagize ubutegetsi muri leta rero ikashiba rero intambara kubanyagihugu gashateka ingaruka nyinshi agashaka buri gitoro abantu bagomba kwiyunguruza ntibagende bikira byo kwiyunguruza bigasha biduga nkatube abantu biyunguruza biciye kuri za modoka za nyakwishi turuka bigasha bitukora rero ugasanga igiciro cyadute ahibonetse aho hari ugenda ku mafaranga 5,000 ariko hagenda ku mafaranga 15,200 ahahora hagendwa ku 1,000 ugasanga n'2,000 ingahe hafi 5 rero ikaciri ingorane ikomeye ku banyagihugu cyane cyane kuko umunyagihugu ni wasanzwe ari ikore ni wasanzwe afasha cyane rwose kugira ibyo bidandazwa biboneke mugabo usanga ariwe ariko arahahombera usanga ariwe ariko aratubwiriza bakamakore usanga ariwe ariko yakwa ibintu biriya kugira ibyo bintu biboneke ariko mugabo ntiyayoherezwa tukabona yuko leta ari gupfukamunwa abanyagihugu ari nabo bayitunze
na vya mungu ali gatara muntara ya Kayanza arafisi chavuga kuijo kenaji gitoro ningaru kazavyo
icho dusaba leta nkabe n'igihugu babona agaciro cyangwa se bazi agaciro ka politike ijanye n'ibyo amafaranga turasabye leta y'u Burundi kugira ngo ihindure ingendo noneho igitoro cyongere kuboneka mu gihugu cyacu Burundi nimba basanzwe bakizana mu gihugu nimba basanzwe bakibika mu bigega by'igihugu bagize bakinyegeza kugira ngo bakidugishe ariko ku isoko mpuzamahanga kitaduze murumva yuko ari ibara aho abarundi bariko baranigwa nabo batabaye turasaba rero leta y'u Burundi kugira ngo itore umuti wa kino kibazo cy'itoro kugira ngo abanyagihugu basubizwe kuronka umwidegembyo wo gutembera no gushora cyangwa se no gukora imirimo yabo ya buri munsi borohiwe murakoze
twumvirize na Serombo Izayi ari gihogazi mu ntara ya Karusi
moro cyane n'icyo tukivuga twarumiwe ahasha havuga ububitswe n'ukuri kose politiki ya leta sinza yishingiye kuvuga igihugu iyo kibaye iyo kitagira igitoro igihugu kikabaho kitagira umuyaga nkuba igihugu kikabaho kitagira amazi ibyo nibyo bintu bitatu nibaza yuko bikenewe bizimbere y'ibindi cyane rwose bimaze n'imisi bibi bitaboneka mu gihugu n'ubuzima bw'igihugu buce buhagarara ariko leta sinzi ibintu kugira ngo ishyire imbere y'ibindi byose simuna igituma hashobora kuba ikene igitoro rikarenza ukwezi rikarenza amezi abiri abarundi bagomba basemera ujya ahanye twege dufata ingendo nitwege tubimenya cyane rwose ko igitoro iyo gikinye kigira ingaruka mbi urashobora kugenda kuyora umwenegihugu utegereye ikikunguruza gikoresha icyo gitoro ukambara isaha amasaha abiri ariko zijya modoka z'abategetsi zijya nizo ziguma zica kuyora barazisirikira zehera 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 urumva wowe igitoro ushake na cyabura ntacyo bibabwiye ntibipakiza bakoresha zijya modoka nyine iyo hagize haraboneka n'icyo gitoro gike cyane rwose zijya modoka nizo zibiza mbere mu kuza kurinywesha icyo gitoro bakuzuza n'ibindi bagatwara mu mabido icyo gituma rero iyo habaye ikeneye igitoro bo ntibamenye ko habaye ikeneye igitoro ntacyo bibabwira kubera zozo ziguma zifata inzira zirenganira yego ni ukuri nibara nibara nka twebwe ingenzi dufate ibintu bikoresha igitoro twebwe dushobora kumenya ingaruka mbi z'icyo gitoro ni ukuri yego bashobora kuba bufashe urugendo ugenda ku rubanza nk'ino munsi ugasanga urwo rubanza rusibye kubera kuri kikunguruza bashobora kuba bufashe urugendo uno munsi ugasanga nk'ahantu bagenda ku bihumbi bitanu wiyunguruje n'icyuma bashobora kuba bagenda ku bihumbi cumi na kimwe cumi na bibiri mugabo ukumva leta iri kwihirika inyuma y'abantu ngo bakidandaza ngo nibareke kuduza ibiciro nako nicyo kizimbye kibonetse wopfuma kuzimba cyabonekanye ikibazo cy'igitoro rero mu Burundi leta cyaramaze kuyinanira
yewe nibuka iminsi waza nkiri muto cyane uza kwiyamamaza waza utwemerera byiza dusa nyamare tuhashyize ewuricaye
ikiganiro ni wibaze ko kuri radio inzamba agateka kawe turi kutuvuga ku ikena ry'igitoro mu Burundi n'ingaruka ziturutse kuri iryo kena ry'igitoro sinimo vyatori ari muri zone nyakabiga mu gisagara cya Bujumbura
kuva sendede FDD igera ku tegetsi ibibazo byose ibyari bihasanzwe byari yongeranije n'ibitari ho sendede FDD yarabiremye ntabwo kera igitoro naho cyakera nticyakera iminsi ibiri ibyo murabizi mwese ntawe ubiyobewe umuntu ari mu gihugu cy'u Burundi kuva muri gushika muri 2005 igitoro cyakena umunsi umwe cyari kigakena iminsi ibiri ntabwo cyari bwakene iminsi itatu ibintu byarayangaye kandi impamvu yo gukena kw'ibitoro n'ubutegetsi bubi impamvu y'ubukena kw'ibitoro n'indinganizo mbi y'urudandazwa rw'igitoro impamvu yo gukena kw'igitoro ni igihugu gitwarwa n'abanyonyeza abaturire n'abambuzi bakorera ku nyungu zabo ntabwo bakora kugira ngo igihugu gitere imbere cyangwa igihugu cyorohegwe ariko bakora kugira ngo inda zabo zuzure bakora kugira ngo biyubakire amagorofa biyubakire imitamenwa amafaranga yoba inyungu y'igihugu cyangwa yosabikanijwe n'abarundi bose agatahira mu mufuko w'umuntu umwe ugasanga igitoro bagihebeye umugwiza atunga umwe cyangwa babiri nibagenda ku cemporota ya cemporota agacavugana n'abategetsi bo hejuru bamenyereye kurya ruswa igitoro kikanyegezwa aho kugurishwa ukuri kwamye kikagurishwa magendo kubera inyungu zaba n'abariya kakagu nyine gasanzwe gafukamye igihugu mu nda igihugu kiramerewe nabi kandi kiragowe kubera ubutegetsi bubi si n'ubutegetsi bubi je ndavuga nti babona inyungu zabo bakagira ngo nibwo bwenge babona ibyabo biriko birazamuka bidahagarara bakagira ngo nibwo bwenge ariko ukorera igihugu agerageza kunezereza abanyagihugu bose kugira ngo bamwiyumvemo nayo ubundi iyo ntwaro turetse kwidutwaza igikenye nta kindi mari y'abanyagihugu ibintu byari bikwiye guhinduka abarundi bakegeranya ingufu zabo n'ubwenge bwabo bwose ingufu zabo bakazegeranya bagatabara Burundi
murakoze politike abarira politike abarira Mbabarira
Kagabo Laurenti ari nyabihanga mu ntara ya Mwaro
turababazwa cyane niduzwa ibiciro na cyane cyane ku matike yabiyunguruza cyangwa se abunguruza ibyabo bivuye ku ibura ry'igitoro riko riribonekeza muri ino minsi mu gihugu cyacu Burundi leta yacu Burundi aho bigeze irakwiye kwemanga yuko ikeneye imfashanyo mvamakungu, ikeneye ubufasha bw'amashyirahamwe yigenga, ikeneye kandi ubufasha mu buryo bwa politike na diplomasi. Kubera yuko byinshi mu biri kubera mu gihugu cy'u Burundi ibura ry'igitoro ni ingaruka z'intwaro mbi, ingaruka zo kubura ifaranga ry'agaciro mu gihugu, n'izangaruka zo kubura uburyo leta ikoresha usanga rimwe na rimwe n'ubwategezwa gukoreshwa mu bikorwa by'iterambere usanga buja mu mifuko ya bamwe bamwe mu kagwi gatoya cyane kari mu gihugu cy'u Burundi. Leta irongowe na ndayishimiye uyu munsi wabigeze irakwiye guhagarara igatangaza yuko ikeneye ubufasha bwaba mvamakungu, bwaba ubufasha buvuye no mu gihugu hagati, kubera yuko twitegereje ibi bibazo by'iduzwa ry'ibiciro nta hanini biri kubirava nuko igihugu gikenye amahera y'agaciro kandi kigeretse ko amahera yacu yo mu Burundi yarataye agaciro. Rero tugasaba nimba leta y'u Burundi ikunda abanyagihugu, ikunda n'iterambere, guhagarika ibyo byose byoza bisubiza inyuma iterambere ry'umunyagihugu, hama ikaduha kugira umwidegembyo no gutera tuja imbere.
Wamunyagihugu yadutora, wamunyagihugu yadushira, kama yugarije n'ubukene.
Twakira umunywanyi wa nyuma mu kiganiro Wibaziki, nawagire icyo avuga ku ikena ry'igitoro mu Burundi n'ingaruka ziturutse kuri iryo kena. Umuryango Fabiano ari muri Sosumo mu ntara ya Rutana.
Ndabaramukije, murakoze kumpa ijambo. Icyo navuga ku bintu by'ibura ry'igitoro, kera ahanini icyo nibaza n'icyumviro cyanje, nibaza yuko ari mvu z'amahera y'agaciro, aya mahera ava hanze y'abanyaburayo. Kubera urabona u Burundi ingorane bwagize kuva 2015 ntibwasubiye kumvikana neza n'amakungu yahora bufasha ibi bihugu bya Buraya na za Amerika. Abarundi rero baca bigira inyakamwe bishyira mu kazu ka bonyine, twebwe Abarundi natwe turi ko twicwa n'inzara, ibintu byose byaduze kubera igitoro. Rero amahera y'amarundi acata agaciro, amadorari rero agaca aba menshi, niyo nzara rero twagize, ibintu byose kubera biguma biduga. Nicyo gituma leta y'u Burundi yari ikwiye kumvikana n'aya makungu bakasubiza hamwe kugira twebwe Abarundi tworoherwe, kuko urabona mu Burundi nta gitoro dukora, ibintu byinshi biva hanze. Nicyo gituma Abarundi bari bakwiye kumvikana intwari ya ZNDD-FDD kumvikana n'amakungu, ahanini kumvikana n'Abarundi bene waba babahunze b'abanyepolitike, bakumvikana n'aba basigaye mu Burundi, bose bagahuriza hamwe. Iki gihugu twese turagisangiye, ntikizoribwa n'abantu bamwe ngo bishoboke, ibyo bica bizana induru. Abanyagihugu natwe tugabandanya ubuzima bwacu busubira inyuma. Dusaba leta rero kwicarana n'aba makungu n'Abarundi bene wabo, abanyepolitike bumvikana igihugu gisubire ku murongo. Murakoze.
Mbabarira.
Ikiganiro Wibaziki twariko turabashikiriza kuri radio Inzamba agatega kawe kigarukiye aha. Muri kino kiganiro twavuze ku ikena ry'igitoro mu Burundi n'ingaruka ziturutse kuri iryo kena ry'igitoro. Turabashimiye mwese mwagize icyo mushikiriza, tutibagiye namwe mwariko muradukurikira muri kino kiganiro. Prosper Nzisabira ijyareko ndabashikiriza kino kiganiro Wibaziki kuri radio Inzamba agatega kawe naho ubutaha.
Wibaziki.
Wibaziki ikiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.